Pia klavya kazi hise mkuru mguiseni ya siguye kui kilanga misi gitanzu hakirikare munhumbero yugu hama hirgue wazoja matora kui tegurira muanyo bereye yagarutse kumatari ki makuru makuru wazoranga matora imirije
aruga ambere itariki ya milongibiri usama hazo vera matora tatu umusumwe matora kabari tora jimukuru igihugu tora jabashinga mateka ni tora jabajenama wakomini hakawani tora jakaviri jomuri mukakaro ni tora jabakengu za mateka itariki milongibiri nazine akabareho ni tariki 24 z'ukwezi kwa myandagaro hazotogwa abaje inama abimitumba canke bamakati imbere y'amatora murazi ko hama haba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari imisi 21 akabareho ni imisi 21 imbere yuko ayo matora aba kireta nko mubizi amasaha 48 yo kwiyamamaza biba byahagaze cyo imisi 23 imbere y'umunsi witoranyezi
bamwe mu banyamigambwe bari bitaza ibikorwa zo tangaza kino kiranga misi nka kefa nibizi umukuru wa sahwa nyafrode bunyakuri bashi
bwa mbere twebwe twashinye uko kino kiranga misi gitanzwe kare kandi uko twabibonye ni kiranga misi cisunze iteka rishasha rigenga amatora cyo kiranga misi rekizodufasha kumenya ibikorwa bigezweho tuzitegurire mu cyamafe twaza yuko ingendo ari nziza se nitanguye
Mugabo naho kino kiranga misi gitanzwe abanyepolitike ntibarekuriwe gutangura kwiyamamariza amatora
kwiyamamaza kugengwa n'amategeko subwo yuko umuntu abonye kiranga misi acatangura kwiyamamaza namba nta nagatoya abayihenze ntayigere n'umwe aja muri ivyo kwiyamamaza ntibiragera bizoba igihe amategeko abirekurira kandi mu kiranga misi biranditse neza cyane nikumenya rero uko kiranga misi n'icu gufasha kugira abantu bitegure murabona hariho abakeneye kurondera nk'amadosiye kugira ngo bitoze hari abakeneye kurondera amadosiye kugira ngo bazosabe baje guhagarikira amatora cyangwa kurorera amatora ivyo byose bikireye uko abantu baba bizikare
naho byamenyekanye kare hari imigwi itashimishijwe nkuru nani rw'abagendana ubumuga mu Burundi kasenyabiza bigomba umukuru warwagaruka cyane cyane ku ngorane z'abagendana ubumuga bwo kutabona bataronswe ikarata iri mu nyandiko bashobora gusoma bo nyene
mu matora ya 2015 abantu bacu bamwe bafite umuga bwo kutabona ntibatoye muti byagenze gute barashitse mu bibanza by'amatora nje waho narindi barahashitse bajanye n'ubuja kubafasha abajejwe gucungira amatora barabankira ko abo baherekeje batabafasha hanyuma babwira ko babaha abandi babafasha abo batabona bagize ati abo muduha ntabo twemeye mutemeye abo twazanye turabiheba no kuvuga bace bakata barataha ayo majwi murumba ko yapfuye ubusa kandi batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu n'ibiriza
Kazi hise nawe yagarutse ku kibazo cy'indorerezi z'amatora.
Mu bisanzwe twebwe abarorerezi barafise ko bemeregwa ni kuvuga yuko batanga amadosiye yabo bakayiga hanyuma bakabemerera igihe bakwije ibisabwa. Twebwe rero nta n'umwe tuvuga ko twakuyemo tutize idosiye yiwe. Kandi naho bari mu rorerezi bo ngaha ndetse va makuru atakwije dosiye ntituzomwemerera. Ni kuvuga rero bose baremerewe mugabo bace muri iyo nzira yo gutanga amadosiye tuyige hanyuma tubemerere. Kuvuga yuko nta numwe akuwemo mugabo kandi bategerezwa gukwirikiza uko biteguwe
aya matora y'2022 ateguwe mu gihe habanyepolitiki batari bake bahunze igihugu kuva hadusa injyana za politike mu mwaka w'2015 zaturutse ku kindi kiringo cha president Nkurunziza iruhande yabo hari n'abamenyesha makuru n'abaserukiye amashirahamwe yigenga nabo nyene bataye baromoka turetse abo hari kandi n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga 350,000 nk'uko ibitigiri by'igisata ca ONU cita impunzi ya Israel bivyerekana ariko hari n'izimaze iminsi zitahuka amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka International Crisis Group aherutse gusaba kuri ibihugu n'indongozi z'akarere kugondoza ubutegetsi bwa Gitega kugira ibiganiro n'abanyepolitike bahunze igihugu vyotuma batahuka bakaja mu matora y'2022 bibaye ngombwa matora kagezwe nyuma amezi atandatu kugira ngo bikunde. Eroje Urikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.